Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru makuru makuru yaranze inundu.
Ndabahaye ikaze mwese mu makuru 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 yaranze indwi yo kuva itariki zine gushika kuri uyu wicu mu kwezi kw'icumi umwaka w'2021 muyashikizwa na jewe Diane Nkuru Nziza sangwa ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ibiri mutegeranyo tashikirijwe n'umugwiye w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI wagize amatohoza ku ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu Burundi ngo sivyo na gato. Ivyo vyashikirijwe ku wa gatanu heze n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu mu kiganiro c'abavugira ibisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu. Evelyne Butoyi yavuze ko kuva president ayishimiye ashitse ku butegetsi ngo Burundi bwateye intambwe nziza kubahiriza agateka ka muntu, ariko Pacifique ni nahazwe arongoye Fokode siko abibona na gato. Na wati Evelyne Butoyi ntiyashoboye kwerekana ibihushane vy'ibiri muri ico cegeranyo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Marie Ndabashinze.
Muri ico kiganiro umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evelyne Butoyi avuga ko ico cegeranyo atari ico na gato, ngo kuko abarongoye uwo mugwi ishirahamwe mpuzamakungu ONI batigeze babaza abarundi canke abategetsi kugira ngo bashikirize ico biyumvira kuri iyo raporo.
Nyir'icubahiro umukuru w'igihugu kuva agishika ku butegetsi murazi ko ibikorwa amaze kurangura atari bike. Ibi rero bavuga ko atakirakogwa n'ukuri n'abadakurikirana neza iby'Uburundi nabo nyene n'abantu ababaha amakuru n'abantu barashobora kwihenda. Rero ahano candabasaba yuko kugira ngo bagire ico bashikiriza ku gihugu c'Uburundi babaze bene gihugu. Bene gihugu rero ni twese abarundi, bene gihugu rero ni ndongozi twitoreye ziri imbere yacu ku kivi aha mfatiye kuri leta y'u Burundi. Ubushikiranganji bujejwe agataka zina muntu buri ku kivi bushigikiwe n'abarundi, bushigikiwe n'indongozi ku rwego hejuru nyencubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi.
Pacifique nahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode abona ko byashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atari byo na gato. Uwo muvugizi w'umukuru w'igihugu ntiyashoboye kwerekana n'akarorero na kamwe kerekana ko ico cegeranyo atari cyo.
Wumva ko iba byavuzwe biba bitabanezereje, ariko bakaba atanyisho bafise kubiba byavuzwe kuko byari ibintu bigaragara atako babashobora no kubihakana. Umugwi wa ONU warashize ahabona amabi ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye buriko burakorera abarundi kubijyanye no guhonyora agateka kazi na muntu, no kuvuga nk'ibyaha bijyanye n'abafatwa bakaburirwa irengero, hari bijyanye no guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu, hari ugupfunga abantu bidaciye mu mategeko, hari ibyuko atamwidegembye mu bya politike uriho mu gihugu, hari bihohoterwa by'abahanya agateka kazi na muntu n'ibindi n'ibindi. Rero uravye ibyaha bikomakomeye byagiye biravugwa, nta na kimwe Evelyne Butoyi yigeze yishura ko ngo avuga ati akaratu y'umuntu baravuga ko yanyurujwe, ariko akaba atigeze anyuruzwa ngo uyu ni hari nta kibazo kihari. Evelyne Butoyi yishura ati Uburundi n'ubw'abarundi bose, ivyo kandi nta numwe abiharira. Muri abo barundi bose harimwo imiryango yababuze ababo bafashwe n'inzego z'igihugu uyu munsi basemerera basaba ko izo nzego zerekana ababo iyo bari.
Mukamenya ko umugwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI wari washikirije icegeranyo cawo ku igenekerezo rya 15/9, aho werekana ko agateka kazi na muntu kabandanya gatituka, uravye abantu baguma bicwa abandi banyuruzwa n'uko leta itigera yemera na rimwe kugirana ibiganiro n'abajejwe iby'agateka kazi na muntu mu Burundi.
Albert Maniratunga aheruka kugenwa kuba umuyobozi mukuru w'ugutwara abantu n'ibintu n'itegeko ry'umukuru w'igihugu warongoye Uburundi nyene niwe yaheruka kumukura ku mugaragaro mu mabanga y'umuyobozi mukuru wa Utraco amwagiza ko atatashoboye hari ku biro bya Utraco mu ntara ya Gitega. Dusubire twumvirize Evariste Ndayishimiye.
Umwene gihugu w'umucankuzo wo mu Ruyigi, w'Igitega, wo mu Rutana, bose bamanuka i Bujumbura. Urumva igitoro babatanze ingene kingana?
Yego cyane.
Urumva umwanya babatanze ingene ungana?
Yego cyane.
Uwo kontora amahera bamaze gutakaza. Kwa hali wangana hangu, bate gereza ukore la iwa. Kufuno muusu, otra kwa yaba wewe, yaba uyu, hausura kwenjira yu halikibuchu. Muzosura kwenjira yu mwenyeleze, agitega, ngozi, bururi, halikontrole tekniki. Jira heze, yaba deje wa otra kwa, yaba yu sosiete, anu masura kwenjira yu, nakamara mahazaka. Yomundi yaba yu esko, akabichi. Shaka kuzungumza na tuwa. Yoyeskuru kiri, zizo yeye mera, dusha kwa mara ya kinyama, nitaibuuru diga homba chumba.
Gobi datanga zekumbu mno, akurwa ya gilizwanhivyo, zavu zoe nmu kurugi hugu, haherimi simike, akabali wanyene, aswira kumushinga yandi mabanga, bivugwa na Gabriel Rufyiri, harongo ishirahamwe Orukome, gishinze kurwanya abagibiturire no gusesagura amatungo ya leta, twumvirize Gabriel Rufyiri.
Zera neza yuko atari Arubere Maniratunga tuzi ya tukiwe imbere ya televiziyo yagirizwa gukora nabi akazi k'igihugu hamwe no gusahura amatungo y'igihugu hamwe twosanga turiwo vyitiranwa tureza tutangura kwibaza ibibazo byinshi cyane kubijanye n'amajambo ashikirizwa n'abadutwara reka turindire turabe tubone ko atari uwo bitiranwa mugabo hamwe batitiranwa nawe turabye amajambo yavuzwe nibaza yuko tujya tutangura kurondera imvo n'impamvu ituma ibintu nk'ibi biba
kuri ivyo nyene ngo impingira cyari ndende kugira ngo umukuru w'igihugu ashitse yongere ashimangire ingingo zose afata ku neza y'igihugu kuko harakarwi kakimuboheye amaboko imugongo bivugwa na rero nidasi yatunga imana umukuru w'umugambwe PPD giri jambo akaba yarabanye na Evariste Ndayishimiye mu mugambwe CNDD FDD tumukurikire
by'ukuru uri kuraraba ibyo ariko arakora ntariko akora muri iyi manda muri iki kiringo cy'imyaka indwi ariko arondera ahubwo ikiringo cy'imyaka indwi gikurikira nicyo kituma agerageza gukina aho twege tumugereranya n'umuntu ari muri za modoka umuntu ashobora gukura ko ikintu cyo hejuru hajya nk'umuntu uze mu gihe cyo kwiyamamaza umuntu akaba ari mu muduga agasohora umutwe mugaba amaguru n'umutumba bigasigara mu muduga no kuvuga wewe ariko arasohora umutwe agerageza kwiyubaka agerageza kwiyerekana neza agaca bikorana n'ibishobisho hanyuma ibyo rera akora akavuga amajambo agafata ingingo zinezereza n'ukuri abanyagihugu ariko agaca subira muri ya modoka rero ni ya system aheza kuvuga bijya agaca agenda muri ya system kuko bamabaza barabonana ya system rero bagaca bamwicarira bakamubwira bati nyene cyubahiro mukuru w'igihugu nivyo wafashe ingingo y'ukujya muntu umubogoje ariko wibuke kurya muntu hariho bamwe muri twebwe batangiye ijya dosiye wibuke kandi ko murarya mahera yagiye arakaba naba naba niba atayashikanye yose birashoboka ariko harayo yazanye mu mugambwe wibuke ko hari permanence yaterereye kumbure dufatire nkajya kwa Maniratunga Albert ashobora kuba yaratanze imiduga ya Otrako ntiriwe ibimvuga ndazi yuko leta n'umugambwe CNDD-FDD biheraniye Otrako amafaranga kuva ku butegetsi bw'umuhisi Nkurunziza no kuvuga rero abarebe bashobora guca bamwereka ati uyu Albert yaratanze imiduga kuri gusa iratwara abagumya abantu none kumukuye ntazohava ajya kumena amabanga niyamena amabanga agashyira ku rutonde bose ntuzosanga nawe kumbura urimo ko wahora utwara umuganga kuko hariya muri iyo sisiteme nimba batagusubije mu mabanga ko gusubiza mu mabanga ni giturire bati reka turakugenye hano kugira ngo ntuzohave umena amabanga ariko kandi iyo batagusubije ngaho ngo baguhe icyo gipfukamunwa barakwica batakwishe rero ucuhunga no kuvuga rero ko aheza gufata ingingo ziriya agaca yibuka ko ategerezwa kuja kunezereza n'abariya mugabo bari kumwe rero bafise ibintu byinshi bakoze baca bagusura akamubwira ati tubwire nimba ufashe iyo ngingo kudutanze amaze kubona ibyo bintu byose acagira iki acatangura kujaganya
inzamba
mu yandi makuru yavuzwe muri inzwi iheze hari ubwoba mu barongoye igihugu ubwo bwoba bukabonekera hanini mu majambo ashikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganji wa mbere arenga iyo mibunyoni uko ari babiri mu majambo baherute gushikiriza habonekamwo ubwoba idonido na Beni Axelakana
Abo bategetsi uko ari babiri bompi bishimikije ijambo ry'Imana mu kwerekana ko bafise abansi ariko batabadamye ko urutoke. Umukuru w'igihugu mu masengesho y'umugambwe CNDD FDD yo kuwa 30 z'ukwezi kw'icenda yemeje ko mu bagumya banga hari abifuza urupfu rwiwe. Evariste Ndayishimiye asigura ko ibyo byose bituruka ku bikorwa byiwe byo kugwanya abakorera nabi igihugu.
Hari ibikorwa byinshi uburongozi w'igihugu buriko burakora. Uvuze ko tugwanije turire hari abantu bacabari kabisa n'etume mubimbi barakubwira bati hari abantu bafiti umujini mukuru w'igihugu basigaye basenga bavuga bati niyo papa akatupaka bariho era bacapa barakera mbere ngo benshi n'abakunda
Nico kimwe no kumushikiranganje wa mbere w'u Burundi mu masengesho yari yitavyo mu zone ya Kanyosha mu kwezi guheze yishimikije ijambo ry'Imana avuga ko aba bagwanya bari mu nzego zo hejuru. Aha Alangiyo Mebunyoni asa n'usaba Imana kumurinda abansi.
Uhoraho arwane n'abaturwanya aturwanirire uko abaturwanya ni benshi, abaturwanya nk'abarongoye inzego zitandukanye ni benshi, abaturwanya nk'aba Kristo ni benshi. Turabasanga kuva ku nzego zo hejuru gushika kuzo hasi, tukabasanga mu bantu bato bato n'abahambaye. Ugahaguruka nawe ukabyima uti Mana gwana n'abangwanya, kandi Imana ibariye irumva igware no kwipfuriza guhwera, igware no kwipfuriza guhomba, kandi Imana izogwana.
Mu mugambwe CNDD FDD ingendo yo kwishimikiza ijambo ry'Imana yarabaye umugenzo mu barongozi w'igihugu mu gushikiriza ikiri ku mutima canke mu gushinga itegeko nk'uko byakogwa n'umuhisi Petero Nkurunziza.
Ku bwa Federico bamvuga inyumvira arongoye urunanisefo arusha ruhurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi w'imvugo zabo bategetsi zerekana ko batari ko barasenyera ku mugozi umwe. Kurikira Federico bamvuga inyumvira.
Jewe numvise ibyo umukuru y'igihugu avuga n'ibyo mushikiranganje wa mbere avuga, ntegera yuko umenga ntibasa n'abatumbere y'inzira imwe iyo kugwanya amacakubiri yo kugwanya ibiturire ubwicanye biba mu gihugu, kuko bari hamwe nta wo kwidoze. Iyo umuntu aravuga ati jewe nashaka gufata iyi nzira yo kugwanya amacakubiri, yo kugwanya ibiturire, yo kugwanya ubwicanye n'andi mabi ari mu gihugu, mugabo ugasanga harimo abandi bantu bacavuga bati ivyo navyo ni binyononera, kandi ugasanga ni muri wa mugambwe nyene habasigaye yuko muri uwo mugambwe habamwo abafata inzira yuko ibintu bihinduka mu nzira yo gufasha umunyagihugu. Kuko uri kugwanya ibiturire, uri kugwanya ubwicanyi, uri kugwanya amacakubiri, uburondere neza ya benshi, ariko ugwanyirira ibiturire, ugwanyirira ubwicanyi, ugwanyirira ayandi mabi ajanye n'ibyamoko, uburi kurarondera inyungu ziwawe. Ntegera yuko mu gihugu cy'u Burundi harimo ariko ararondera inyungu z'igihugu, abari nyuma y'umukuru w'igihugu n'abari kurarondera inyungu ziwabo, abo sinzi ubaserukira wariwe. Mugabo ibyo bintu ndifuza yuko bihagarara mu gihugu kugira ngo bumvikane. Umukuru w'intamagare bose ababwira ati uyu mugambi wanje nguyu, abashaka kunkurikira naba nimuze, abashaka gukurikira ibindi abo n'abansi b'igihugu tubafata nk'abansi b'igihugu. Rero niho mvuga nti nibumvikane tumenye neza abari ko arafata inzira yuko bak igihugu n'abafise inzira yo kukigwanya, tumenye by'ukuri abansa bari bose babandi bavuga ngo bona bakeba barya yari imvugo kugira ngo banyegeze ibibazo bihari. Uro byaseruse twabyumvise abakeneye ko tukubaka igihugu abatondeke hanyuma amaze tuzobone ahubwo abakeba baribo nzusanga baye babakeba yahora avuga tuzosanga abandi.
Ninonga ha duhera hereje haya makuru yaranze yindwi iheze kuri uyu wa 10 gitugutu mwaka 2021 mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza abiri mugira amahoro ahiwanyu no mubanyu naho ubutaha.
Ngiyi nzamba
nzambira samirana.
Amakuru yaranze inundu.